или Мисс Америка. Ubwo ni wa mwanya w'ijwi rya Amerika ari bashikiriza ikiganiro muri sanga mwumviriza iminsi yose isaha 10 zo kumuhinga mu masaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ari kumwe na Fideni Yongabo. Burundi buri mu bihe bitoroshe mu by'ubutunzi n'ibano na politike bivuye ku gushamirana kw'abaharanira gutwara igihugu kuva mu mwaka wa 2015 kunyurwa nuko abafasha Burundi batabandanije uko byari bimeze. Abarundi batari bake babandanya kwigwana ko ngo batunge imiryango yabo uko babishoboye, ibiciro biraduga uhereye ku by'ibifungurwa n'ibindi byinshi abantu bakenera byinjiza uburyo bwa leta. Ivyo byabandanije vyunyura ubuzima bw'abanyagihugu mu gihe ayandi matora yimirije mbere imigambi itanguye kuyategura ku Burundi abazoja mu matora abarenga ibice 65% bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 32. Abakiri bato bafise umutima ku byo babyiza bakora iki ngo baduze ibyago by'iteka bituma abanyepolitike bahagarika kuvuga ibinyoma. Amatora azokwa amafatira kuvyo abantu baciyemwo ivyo bari canke yofatira ku bushobozi bwo gutunganya ivy'igihugu, ibyago vy'ubutunzi n'ivy'imibano vyotegerezwa gufata ikihe kibanza. Kuri ivyo bibazo Muvuma Orange ihuriro ry'ivyimviro vyifuza ko politike yofatira ku butunzi bw'igihugu no ku mahirwe y'abantu mu byo bakoregwa yibasa ko gushira imbere uburongozi bwiza kugenza buhoro no gufata imigambi irashe ari byo byo binyishu. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Twatumiye Francis Rohero ayoboye Muvuma Orange ihuriro ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora aravye ivyo akeneye mu butunzi n'imibereho. Tutarandiranye rero reka twakire hano muri studio ku telefone Francis Rohero. Francis wiriwe
neza.
Iryo huriro ryanyu Muvuma Orange rimaze imyaka ishika kuri 11 imaze gusohora igitabo cha program ubu bigeze
ego cyane murakoze. Ico gitabo cyasohotse mu 2015 cyari mu Gifaransa. Igihe twagira ibiganiro bya nyuma twari twaremereye abantu ko tuzobihindura mu Kirundi, ubu byarakozwe, hari igitabo cy'Ikirundi kiriho dushobora gusangira n'abantu kugira ngo babisomere bashobore kubibaza ku bibazo bireke kwama bimeze nk'inyuma iminsi yose ngo umuntu avuga ibiherera ngaho gusa.
Watubwira ivyo mushikira mishimikira ko imigambi yanyu muri make muri ico gitabo kuba taragisoma.
Ego kuba taragisoma imigambi yacu mishimikira ko ni kwerekana yuko mu bisanzwe ingorane bita za politike twebwe nti tuziki za politike. Ivyo benshi bapfa muri politike ni inkurikizi y'ingorane z'ukuri z'ubutunzi abantu badashaka gushira mu ngiro. Ahanini usanga abenshi baja mu byo guhangana ni kubera badashoboye kuronka ibyo bipfuza mu by'ubutunzi, ari nacyo gituma baca baja gukiranira muri politiki. Twibaza rero yuko habonetse ikintu giha abantu ubutunzi bumeze neza, uburyo bw'ibintu bugakoreshwa neza, abantu bagashobora kuronka amikoro atari make yo gukora ibyo bategerezwa biciye mu mategeko, abenshi boreka kuja kuharani kugwanira ibibanza bya politiki. Nuko niko tubyibaza. Ibyo rero ntibishobora gukorwa hatabonetse icyo twita leadership, abantu bafite ubugabo, ubuntu n'ubushinga ntayi bashaka kubishikako, kubitegura, kubitegekanya, bakareka kwama bariko baragize ibyo guhangana gusa.
abanye politike bamaze imyaka nkuko mbivuze bahanganye amatora akaba yo mu mwaka wa 2020 yimirije batanguye no kuyavugana abanye politike bayitegurira naho agisigaje umwanya utari muto mwibaza ko mu gihe abarundi bugarijwe n'ubukene amatora iyo asigaje imyaka 3 ariyo acyo kintu coshimikirwa ko muri kigi
ahanini twibukanije igihe cyose yegereje amatora haba ivyo bitageba ibiyago abantu bagirana akenshi bifatira ku runtu runtu hagati y'abarongoye imigambwe hagati y'abarongoye inzego zitari zimwe hanyuma ugasanga abantu n'ivyo bitaho bakaja kuyaga ibyo mu gihe kugerageza gutuma abakiri bato bayaga ibintu bibaraba mu buzima bwabo ibiraba akazi kabo ibiraba imitahe yabo kugira ngo badandaze babeho akaba ari byo bategeka abanyapolitiki kubivuga ibyo nibyo bizotuma igushamirana mu bya politiki kugabanuka n'ubu ubu abantu bazashobora gushamirana mu gihe bureka ariko abanyapolitiki bakuguma babakirindira ko bavuga ibitajyanye n'ubuzima bwabo bamwe bose baca bakurikira ibyo nyine bakagira ati dushyigikiye naka cyangwa ntidushyigikiye naka tugiye kumugwanira ugasanga abo bose n'abakene n'abantu bipfuza akazi n'abantu bipfuza ibyo borangura mugabo ntibariko barabiyaga kuronka rero umwanya wo kubiyaga ibyo bintu nibyo byotuma badakurikira uwo ari we wese ababwiye ibyaduze
muri ubwo bukene cyane cyane buribonekeza no mu rwaruka uri kuri bavuga abo bakiri bato batashobora kuronka akazi nikihe mwibaza ko bashobora kugira ugo ruhara bashobora guhura bakaganira ibyerekeye kazoza k'igihugu mu gihe batafise n'uburyo bwo kwibeshaho badabona niyo bari ko baraje
ego cyane ahanini imbere yuko ubwo buryo buronka haba hari abantu babitegekanije ukuvuga ko abantu no musibaza ejo two twagwa gute nimbo no musitamerewe neje ejo tuzo twagwa gute mu myaka 5 cyangwa 10 bizogenda gute naho abantu bahera iyo rero ubukene bw'uno munsi bashobora kubwitwaza kugira ati mbega mu mutima dufisiki hari itunga umuntu afise by'umutima n'ibyo bituma abantu bagira bati naho uno munsi mbabaye naho uno munsi merewe nabi ntibimbuza kwibaza ibizoba mu myaka 2 n'iyo rero uno munsi twashaka ko abantu bagira bati dusubiza agatima mpembe ububabare twaba dufise sibwo bwoba goza kugenga kazoza kacu ubukene buriho bwacumye n'ibyabaye imbere y'uno munsi mu myaka iheze igihe cyose tutiyumviriye ibikwiye tuca tuja mu bukene ubukene ni ingaruka mbi y'igihe cy'imbere tutashoboye kwiyumvira uno munsi rero n'abantu bafite ubukene nibemere abenshi basubize inkota mu gubati yaba y'ibitutsi yaba y'amajambo mabi babwirana hama bagerageze kuvugana bati mbega uno munsi twoyaga gute ibijyanye na kazoza kacu mu myaka 2 mu myaka 3 ibyo byago birategerezwa kuko biduza leadership y'abantu bibaza bazoja gutora bazoja kubatorera inyishu y'ibibazo byabo ejo bagashobora kubiyaga bakabumvikanako naho twibaza yuko nta mwanya uriho uko umuntu awuta ngo nzoza kwiyumvira iterambere ngo ari uko mpiriwe amahigwe ava mu byiyumviro wagize imbere utarahigwa
mu migambi yanyu muri ko muravuga naho abarundi bomenye iyo migambi bohungukira iki haba bibaza ko n'ibyifuzo byiza mufise bitazogiraho bishika
oya birashika ko abantu bamwe bamwe mu bantu hari abantu bama bafise bihebura mugabe igihugu ntigishobora kugendera ku bantu bihebuye igihugu giteza kugendera ku bantu bafise umwizero abari optimist naho rero mfatira ngira nti ibyiyumviro tuyaga ni nk'imbuto imbuto ntoya y'agatiti k'ishinaputa mu ivu wizeye ko kizo igiti kininiya kikagira igitutu kikazana n'ibyamwa byinshi naho rero uno munsi ibyo tuyaga ni bito ibyo tuyaga bishobora kuba bihuza abantu bake mugabe bishobora kugira kazoza keza ku muntu wese ashobora kubikurikirana akabyumviriza akariyaga nibyo twifuza ko abantu bagira ntidushake ntiduhutagiza yaba twahutagiza mugani wa wabivuze ko mu 2006 aho twatangura tuba twarabihutagize tukabitamungira mugabe tugira ati dufashe umwanya tuyage n'abari twaratwumva uno munsi aho tugeze ibyo byamwa birashobora kuba bishoboka kuboneka abantu tugerageze kubivugana tuyage gahoro gahoro birashobora gukunda
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tuje ku mirongo ya telefone kuba ariko badutera kamo dufise Francis uratwumva
yego cyane ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri alo Francis Francis tumutaye ku murongo wa telefone ariko dufise sengiyumva uratwumva? Alo sengiyumva? Tufise ibibazo ku mirongo ya telefone, reka tubandanye ikiganiro. Icyo gitabo mwafashe iyo migambi kugushira mu Kirundi kugira mu gerageze gushikira abantu batari bake bashobora kumenya imigambi yanyu.
Ego cyane nari kimwe mu bibazo abantu batubajije tugitangura gushikiriza ibiganiro n'icyo gitabo twagisohora mu Gifaransa. Benshi batubwira bati imigambi yanditse mu Gifaransa mwibaza ko abantu bazoyimenya gute, mwifuza kuvukanisha Abarundi muzobigenza gute? Twarafashe rero icyo gikorwa, turarondera abantu tubifashanyamo, turagihindura mu Kirundi kugira ngo bishobore kumirika, umuntu abisome mbere n'umwana muto rero musa imyaka 15 azoba se 18 mu myaka 3 ashobore kubitahura abone ko inyungu ziwe azisangamo. Ejo ntagenda agira ngo ntoraho papa yambwiye ngo ntora abo dusangiye ubwoko ngo niko bambwiye muhira eka yakindega inyungu zanje no musinzihe nashobora kubisoma nkamenya n'abazanditse hanyuma tugasangira ico kiyago. Nibyo rero twibaza yuko abantu benshi bashoboye kugisoma kizogira akamaro, nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, ntibiraba byinshi ngo abantu bashobore bose kwironka mugabo gahoro gahoro abo tubonana turashobora kubibashikiriza.
Tugaruka ku mirongo ya telefone sengiyumva, tuweza ko yashoboye kusubira kuboneka ku telefone. Sengiyumva uratwumva?
Ego ndabumba cyane.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Nsengiyumva Obed.
Muhamagaye muri he?
I Bujumbura mu Burundi.
Mufise ikibazo canke icyimvuyiro muterera?
Ndafite icyimvuyiro ndetse n'ikibazo.
Munyarutse.
Hanyuma icyimvuyiro canje ndabanza kubaza umutumire ndanamuramutsa. Mu gihe abantu bafite ibyumviro byiza usanga kenshi baguma mu bisagara, ugasanga abanyagihugu bato bato aribo kenshi na kenshi iyo migambi yo guteza imbere ndetse n'ubwo rwaruka rukenye ruri mu mihingo itandukanye mu gihugu hagati bakigera bashikayo, ugasanga kandi abanyepolitiki aribo cyane cyane biraba aribo bashyiraho abategetsi bato bato ndetse aribo banarongora igihugu, ugasanga ibikorwa byabo kenshi babishyira mu byo kugwanya abo batavuga rumwe, nta gushyiraho imigambi myiza yo guteza imbere cyane cyane urwaruka kuko nibwo bari gufite ingufu. Ugasanga kandi muri uwo mwanya bategekwa gukora ibyo migambi bahisemwo gukoresha ugwaruka mu kugwanya abo bandi, ugwaruka rwazogeraho ruta ingufu
reka bishure
batagishoboye gukora.
Reka bishure mu mwishure Francis
murakoze.
Ego cyane, agize ati akenshi abantu bashikiriza imigambi usanga baguma mu gisagara. Haraheze imyaka 2 hari mu 2016 twagize ikiganiro cya mbere, abantu barabajije bati mbega muba muri hehe? Jewe Francis sinivyo mba mu gisagara ca Bujumbura mugabo turafise n'abagenzi benshi baba mu gihugu, niko twagiye turabamenya byaca kuri telefone nka nyene kuri radio yanyu idufasha kumenyana n'abantu, byaca no kuri za Facebook. Ure turafise abagenzi benshi bari mu gihugu kandi abo onye n'uyu abikeneye Nsengiyumva turashobora kumenyana. Mu bisanzwe nimba twaragize Imana tukaronkira iterambere ryo kuyaga bari hafi n'abari kure, ngo agasore mu 61 iryo teka ntagiye aronse canke ndadaye 43 mugabo no musike turarifise turarikoresha, turashobora kuyaga n'abari kure kandi tukumvikana. Twibaza ko ibyiyumviro tuzobishikana. Hano ica vuze ca kabiri ati abantu baguma bajana urwaruka mu byo guhangana, ivyo na twebwe turabibona. Ni bimwe tuvuga tuti ni inkuru kizindi yo kutaronka ivyo bayaga bifatiye ku mutima wabo n'ivyo bipfuza. Iyo uretse kwiyumvira byiza ibibi birakwinjirana, nicyo gituma twe tugira tuti tuduze ikiyago cy'iteka, dufate umwanya wo kuduza icyo kiyago, tureke gutukana, tureke kwiyumvira iby'abandi gusa bakosheje, twebwe tuzana icyo kiyago gishasha. Ni iki rero turiko turagira? Ntabashimiye Nsengiyumva.
Murakoze. Dufise kandi kuri telefone John, uratwumva? John, uratwumva?
Ndabumva neza.
Mwotubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbereye?
Oje nitwa John Bosco, ndi nayo nkabandika ibyumvira.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ni intererano nsenye ku rubuga rwanyu, nabonye ibyo mwanditse.
Muduhuge ku ijambo?
Noneho tugiye kuraba nabuze n'ikintu ngorane ahari mu gihe abona benshi ibirikira n'amatora n'ibindi n'amatora ariko turiko turaraba tukabona imengo mu cyo gihe cy'imbere ariko ahari turiko turaraba ikintu abanye gihugu cyo gutwaye kandi itanze rero ikintu cyari gikwiye yari politiki kubikuraba ukuntu iterambere kandi agiye kwiyongera muri iyo kintu akishyira abakishyira mu byabo noneho uri kubaraba ibyo bintu benshi ariko sinavuga ngo ni kubera igihugu ibi bintu byakunze kuva kera cyane aho rero nta bantu bakunda cyangwa bakunda abanyeshuri bakunda niba ko bokwiga imbere igihugu cyangwa imengo ni ku giti cyabo bobe babeho neza ariko birabagendera cyane reka barabarenga ndahamije gucuruza ibintu byari bikwiriye hari hakwiriye kuri yabo bikomeye cyane noneho abantu bakamenya
Murakoze
ego izabuze ni byiza dukwiye kwiyumvira iterambere ibiba bavuze by'amatora byose birapatanye mu bisanzwe Fidel uko abivuze John mu bisanzwe ntushobora kwiyumvira iterambere bidahereye ku bantu bari imbere y'abandi uno munsi twebwe ntituriko tuyagize amatora mugabo turiko tugira tuti niyo dutera tuje ejo abantu bashobora kuzojyana bagapfa ibyo bintu n'ibyo babibereye kuduza rero ibyago by'iterambere birakenewe kugira amatora amazi amatora ategereza gushyira imbere abantu benshi abenga abantu b'uburongozi bafise umutima waguye w'ubushinga ntayo w'ubuntu n'ubugabo bigitangaza atari abo bose abari bo bose baza kutujyana ahamanuka ahatemba naho rero yani twebwe twiyumvira tuti ibyo bintu by'iterambere ntibikunda tukiri muri logique murantunga yo kutabona kuri ibyo no kwita manque de vision birafitaniye rero isano ibyo terambere yipfuza ibyo bintu by'iterambere abantu bakeneye birafisa aho bica bica mu burongozi bwiza leadership bitegerezwa guca mu kugenza buhoro la no violence bigategerezwa guca mu maprogramme abantu bavuga ivyo navyo navyo dutegerezwa kuvuga ko bayaga itwowe yakwagiriza abandi muri uwo mwanya mugabo twipfuza ko hari intambwe yuko haba babiyaga bigafatana bikagira ico bimarejo
Unda tuteye kamo ku telefone ni Patrice. Patrice uratwumva? Patrice uratwumva?
Ego ndabumva neza.
Mutubwirire ndi zina naho muhamagaye muri?
Nitwa Uwimana Patrice nk'umugabo ndi Bujumbura.
Mufite ikibazo cyangwa intererano?
Ndi mu ntererano hanini mbanje kuramutsa Francis.
Arabumva?
Ego nk'uko naganze aho yari yazanze avuga ko ari umutumire w'uno munsi nashaka kumusaba bishoboka kandi ngene nashaka kumuronka kubera hanini numva ibyengero afite birafite cyane ama icyo nashaka kuvuga nuko ariko arabivuga burya ndamaze igihe kinini nkuri cyane nza politike zo mu Burundi nkasanga hakigihe kinini nza amadeba politike y'abapolitike ku maradiyo ugahigaro fone yo guteza imbere igihugu ukakibura Icyo gituma rero namaze kumushimira ko yagize ibyo nziza kandi burya abanyapolitiki b'Abarundi hari igihe nibaza ko birema kuzi igihugu ntabibura uti gute burya bidacika mu banyapolitiki ntizashoboka usironta hazokama hariho mu matora ibintu by'amaliste bloki burya bintu byakwiye kuvaho yamba koko bashaka guhindura ibyiza shingiro kugira ngo umunyagihugu aruhe akarusho bigeze mu maliste bloki bihave umuntu aze aratora umuntu azomenya icyo umunyagihugu yamutumye icyo gihe n'igihe hazaba ikintu abanyapolitiki b'Abarundi bakumva nuko bari redevade anseri repete icyo gihe niho tugatera imbere icyo gihe niho tuzora nk'amashyiga amateka iyo abantu bashaka gushyiraho amategeko zikomeza atuje kugitera imbere
murakoze
muri
make cyane kuko dufite abantu benshi batubindiye
ngende ugaruka ndabona cyane cyane ikintu gitumye urwaruka rudatera imbere mude mu Burundi osiro tatatu wa politiki dira jenesi ituma epizode bizarre ihera no monde bizarre igakora tugatera imbere mu burimyi n'ubworozi ntituzofatikanye imbere kuri icyo nkaba nshaka kuvuga yuko fise umugambi wo kutanga karorero ashiraho uburimyi kandi n'isi y'uburimyi n'ubworozi ashiraho n'imiburiburi sinavuga ngo n'amasatu twatwa rutunze tubiri mu gihugu hagati herekaba abajene yuko dukoreye muri icyo kintu cy'uburimyi n'ubworozi kubera abarundi bo basa amafaranga icyo kintu tubajyamo tugikoreremo twerekane yuko bishobora gutera imbere.
Murakoze icyo kibazo avuze ko kumbira ta politiki hari yereke urwaruka cyane cyane urwaruka ruba mu bice byo hagati mu gihugu muhavuga iki Francis muratwumva Francis Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ku bacugura mu radio yanyu muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho turiko tuvugana n'umutumire Francis Ruhero ayoboye ihuriro ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora aravye ivyo akeneye mu butunzi n'imibereho yitwa Mouvement Orange. Nibihe bikuru bikuru ihuriro ryanyu Mouvement Orange yibaza bibuza abanyepolitike kuyaga imigambi yoteza imbere abarundi?
Rakoze cyane Fidele. Ibintu bikuru bikuru bibuza abantu n'abanyapolitiki kuyaga imigambi ni ukutizera ko igihugu cyabo bita ko gikenye cyubaha ibyo bipfuza biciye mu nzira nziza. Akenshi abanyapolitiki batari bakusanga bipfuza inzu, imodoka, ububasha, ubudahangarwa. Ibyo rero iyo babyipfuje bihutagiza ntibaba bacize ko igihugu cyabo cyubaha mu buzima bwabo bazomara nk'abazosaza bashika imyaka 90. Nibibaza ko muri uwo mwanya icyo gihugu cyabo bita ko gikenye cyubaha umwizero wo kubaho bagahigwa. Ibyo rero bituma baca bajya mu bintu byorohereje. Ibyo rero nibyo kenshi bituma abantu b'abanyapolitiki badashobora kuyaga imigambi, kuko imigambi irateba. Imigambi si ikintu ugira mu minota iringuro nk'inyinshi. Ugiye gutera ibiharage mu kwezi kwa mbere byera mu kwa kane ntubitere ushonje ngo ubuce bijya bukeye. No muri politiki hategerezwa kumva abantu, kuba abantu bafise ubwitonzi bagira bati ibyo turiko turakorera abana bacu, ibyo turiko turakorera Abarundi tuzoza kubira nka kw'inyungu mu myaka 2030. Icyo rero kenshi kirabuza abanyapolitiki kuyaga imigambi, bashaka ibintu byihuta bibaha inyungu ubwo nyine. Icyo rero ni kimwe mu byo mawaje nibaza kibuza abanyapolitiki kuyaga imigambi.
Hanyuma Patrice umwe mu bari bahejeje kudutera kamo yari yavuze ko hari kibazo cyo kubura kutabaho kwa politiki yerekeye abakiri bato na cyane cyane mu bice byo hagati mu gihugu, ko ibyo bitabaye uruhara rw'abakiri bato rudashobora kwibonekeza mu byo mwariko muravuga ku ruhara bashobora kugira. Muhavuga iki?
Ego cyane yabanje kumbaza ngingene yondonka nabonye yari yakoze kuri Facebook aranyandikira nsabe telefone ndashaka kuyimuha cyangwa arabaca ko murashobora kuyimuha zose. Icyo nibaza mukuri twebwe abakiri bato n'abarundi bahera n'akarore bariko baragira politiki no munsi n'abarundi bafite imyaka 18 n'abayirenze abo onye bafite uburenganzira bwo gutora abo onye bafite uburenganzira bwo kwiyumvira no kuja mu bikorwa byose bya leta bashobora kuja gusaba amadeni mu banki n'ibindi byose abo bandi rero ntibashaka kuvuga ngo twe tubaruguru ngo twe tubahehe nico twagira ati dukuze ibiyago byiteka ibiyago bifite ico bimaze ushobora kuguma ruguru wiruka inyuma y'umugambwe ngo baguhe ikarata ngo baze gufasha ikintu udashobora kukiyaga muri babiri muri batatu ngo umenye icyo bazogufasha si kibazo rero cyaho bari uba ruguru ubi Bujumbura bose bagowamwe uba aho ari hose uba ibintu by'ingenzi bitavuye mu mutungo wa n'uba biyaga bamenye ijuzo bibakorera muri cyo kwigera rija mu ngiro naho rero twibaza tuti ibiyago turiko turafashanya kuyaga nibikeneye kudukura mu rufuri desenclavement des esprits twese tuve mu rufuri ahubwo tubiyage tuje habona ubwira abagwa gasore ubwira abanda tubwira abandi bose twabonye kugira ngo bavukiye mu gisagara ikanamba mugabo nibo bagize ico bamarira kino gihugu nibaze rero yuko ntihagira wibaza ngo abakure ngo abamumwonga ngo abakumusozi kure twese turafise ijambo dushobora kuganira iryo naryo rikura iyo umuntu yagera ariganira n'abandi bitaba rigakuza ubuntu
ubundi twakuye
amaliste bloke amaliste bloke amategeko kwameze uno munsi ntushobora mukuyakuraho n'ukoresha igiti cyangwa igipanga ngo urayakuyeho nimba yipfuza ko ejo bihinduka narondere leadership ishasha uno munsi agira ati ejo nzobatuma kunkorera iki ejo bazokora iki ntitwari dukwiye rero guca mu byo guhangana icyo utifuza uno munsi ko kibaho kiyage ejo niwahashika ibyo kibwira abantu giciye mu bugwaneza kijeho
hamwe ubwo rubuga ubwo bushobozi bwo kuganira budashobotse hokogwa iki
mu bisanzwe abantu bose unye kugira ngo nuko dufise imaradiyo dufise inyamakuru bitabirike dushobora kuvugira ko abafise nabo ububasha mu bihugu byose na cyane cyane nko muri Afurika murakunda kubibona barabuza abantu kubikora mugabo njye mba nkunda ko abantu biyumvira basubira inyuma mbega wa gasore yabigenje gute 61 ngo akoranye abarundi kuva mu buraruko gushika mu manuko mu guseruka gushika mu burengero ataradi afise ata WhatsApp afise ata telefone afise yabigenjeje gute rimwe na rimwe nuko dushaka gukoresha ingufu dushaka guhatira ko nibidakunda burya igenza buhoro rishobora kugutuma ushika ku byo utoshitse ko naho ukoresha ingufu zose uko zingana twebwe rero turibaza yuko Imana yaduhaye ugutwi ikaduha n'umunwa bishobora gutuma abantu ejo baganira ibikenewe byose nta muntu ashobora kuvuga ngo ntegire ahubwira bivana n'ingene wewe wifashe n'ingene wabigenjeje aba bose bagiye imbere baraza aho baciye ntidutegerezwa guca mu gushamirana ubwitonzi burashobora kuzana inyishu gusumba guhangana twese rero ku bwacu uwo vuga ngo tuje guhangana kugira ngo tubuze ntituriko turaharondera uko aho bidakunda tuzoca handi mugabo tuyage n'umurundi gahoraho tugeze kugira ngo tugere
ubundi twakuye ni Gedeon uratwumva
ewe ndabumva
mutubwire irindi zina naho muhamagaye muri
nitwa Ndabakenga Gedeon harani mucitoki
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
ngo icyambere n'icyumviro nashaka gushikiriza ubwo mbere nyine ntangiye gushimira uwo wari karaduha icyiyumviro hanini ubona ko n'iki gihe n'iyi minsi atari ya kera cyane hariho abishinze kweri kwitaho urwaruka ikibabaje rero ni uko abanyapolitiki bacu ntabwo ubwabo navuga ati ko batikunda kuko mu gihe w'umunyapolitiki w'ukuri uriko urakora politiki utegereza gutegura n'ujyo gusubira bazo subiye aho abanyapolitiki ni rwa rwaruka nyine urabona ko muri iki gihe barabyirengagiza cyane nko mu gihe iyo abanyapolitiki biba babukanye baca bikora kuri rwa rwaruka kugira ngo babafashe mu migumo ko cyane mu yandi mari yashaka gukora ariko ndagiye muri ubu aho Burundi bugeze hari abo benshi bavuga ngo burakenye ariko ibyo niko ndabirahaba ntibukenye ahubwo twabuze abanyapolitiki b'ukuri bashaka kwita ku rwaruka kuko uraziye bavuze urwaruka ko usanga ari ba bandi bashoboye gutora umuntu rero amaze gushobora gutora aba ari kuriwe ibitari bike ku bijyanye n'igihugu cyane cyane mu iterambere ntibabitaho rero kugira ngo babakoreshe kugira ngo ubwo bakoresha gukora ikibi bagikoreshe mu gukora ibyiza na cyane cyane kugira ngo batere imbere igihugu
murakoze
ibyo rero abanyapolitiki benshi kubitaho bo bakabona kazoza kawe bagategura imene bazopfa ugacumye ngo Burundi mu gihe bazo yatakiyari Burundi nawe
murakoze murakoze cyane tugaruke ku mutumire wacu Francis Rohero nikihe ihuriro ry'ivyimviro ryanyu umuvuma Orange intambwe mumaze gushika ko muri iyo myaka 11 mumaze mushinze
nagomba nceka cyo kuri cyo Gideon yaragize
yego
Gideon yagize ati abanyapolitiki ngo ntibitaho gwaruka muri bimwe tumaze kwandika twaragerageje kwereka abantu yuko twebwe muri umuvuma Orange umuntu afite imyaka 18 20 25 ntitumwitugwaruka namba umuntu amaze gukura afata ingingo ikomeye yo kwitorera abamurongora mu gihugu no kuvuga yuko ibyo yipfuza arabifata ku ingingo mu gihugu acishije mu matora mu kwitorera umukuru w'igihugu mu kwitegura umukuru w'umutumba abamusanyere n'abandi sumba sugwaruka ntari kararuka yararutse ahubwo ari karafata ingingo mu gihugu kuvuga rero ngo abanyapolitike ntibamwitaho bigaruka kuri bwa bucuti twariko turavuga uri kagomba kwitoza n'ubundi niwe umunyagihugu ategeza kugira ati nimba utanyitayeho nanjye sindakwitaho icyo sinzogutora nibyo nibazo twari tuba dukwiye kumvana na Gideon ntiyamukwiye kwidoga ngo ntibanyitayeho batakwitayeho nawe ejo ntuzobatora ahubwo wowe ushobora no kwitoza abarundi ntibamenya yuko no kuba umusitari uza kwishyira cyane umwana kuko iyo umuntu afite ku myaka 25 iraza ko ari bya abantu bamwe babona bakuze ihaba namba nibibuke ko kwa gasore ku myaka 29 ibyo yakoze nije twashaka ko abantu bitugwaruka kira mu buto bibaza ngo ntabyo bashoboye barabishoboye ahubwo nibahaguruke nibakoresha umutwe bibaza bati mbega natwe twogira iki ntakuguma wibaza ngo kandi niba gukwiye gukoboko kandi nawe ubishoboye
uwo mwanya ku murongo wa telefone dufise ntiha bose uratwumva
ego ndabumva
ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri
iri zina ni iri defense ndi Kigali mu Rwanda
mufise ikibazo canke intererano
urebye ni nk'intererano kuko abarundi na bagenzi bacu natwe turafise abagenzi mu Burundi ibyo ari byo byose tugerageza kuvugana nabo ari imibereho usanga dusangiye hafi ibintu byose gere icyo nshaka kuvuga abarundi nge mbona barateye intambwe urebye muri demokarasi iyo urebye nubwo umutumirwa nyine ari kugerageza kubivuga twese twemera neza yuko icyo uzaba cyo ari wo ugomba kukigira nubwo ubuzima rimwe na rimwe bugorana icyo nshaka gukebura nk'abarundi ari nacyo nanditse kuri Facebook buri gihe bagomba kumenya ko ari bo bazubaka Burundi urubyiruko urwaruka rw'Burundi nibwo Burundi nta nubwo jye nemera yuko bakwiye kujya bumva ibintu ugasanga ikibazo kibaye mu Burundi kivugiye mu maradiyo hanze kurusha uko abo mu Burundi bakimenya ngire ndemeza neza yuko u Burundi ari igihugu cyiza kandi abarundi bakwiye kurinda no kumvira bakitwara kuko niba umurundi w'urubyiruko rwaruka yumva neza yuko igihugu cye cyamwibarutse agomba kugiteza imbere nta n'undi akwiye kureberaho mbere y'ibintu byose agomba kwiteza imbere kandi agakora kuko urabona ko amahirwe yo gukora barayafite nta wakoze business ngo abibuzwe nta n'uwashatse gukora umurimo uwo ari wo wose ngo abibuzwe ibihugu rero byose byo ku isi usanga abaturage baharanira kugira ngo bateze imbere igihugu kurenza kumva abanyamahanga nk'uko mu Burundi usanga ukeneye kugumura abaturage avuye hanze akaza akabikora ukeneye urubyiruko akaza akabikora abarundi bumvira ababayobora kuko nge ndumva aricyo cy'ingenzi kandi urebye aba bayobozi bafite bari kugera ikirenge mu cyarwa agasore nk'uko bigaragara ntabwo bashaka
turabashimiye ku ntererano yanyu tugaruke ku mutumire wacu Francis Rohero kuvyerekeye ihuriro ry'ivyimviro ryanyu muvuma Orange nibihe mwovuga ko mumaze gukora intambwe mumaze gushika ko muri iyo myaka 11 mumaze mukora
yego cyane urakoze twebwe igihe twatangura kuyaga abantu babiri babiri batatu bashaka si ibintu bikorwa ngo hariho ngo amanama abantu baba bacamo ngo bagire bigire akenshi turaganira aho duhuriye n'umuntu wari wese umuntu arabwiye ati ubu uko ngize ikiganiro mu mpaye iriteka yo kunganiriza mu kiganiro ejo hari haba tuzohora bagira bati bijya bavuze n'ibi twicarane dusangire tuyage hanyi mihero tukwa bitangu ya laba genzi wa bili batatu nungu tukwa laba ibenshi wa ibenshi wa labikunda mumigwi itandu kanyi ya banu na vorero tukibaza tuti ukoba genda barabiyaga echo aho bari mu migwi bari mu bari mu migambwe baba bari mu masendika baba bari mu migwi y'abanyeshuri abo bose icyo bizobatuma kuduza ikiyago ico twita leadership no kumenya abantu ejo bagira bati aba bantu bo tugirira kamaro ikigira kabiri nuko byarashoboye gutuma natwe twiyumvira gusumba kuko iyo bujya ugenda uganira n'abantu batakwishura wamo uri kuganira n'abantu barimbiriye ico vuga banuma nawe ntukura twebwe rero natwe kuba dutangiye kugenda turaganira n'abantu twarakuze hariho ingeso zimwe zimwe natwebwe tutashobora kuyumvira hari imyaka uno munsi usanga twagiye natwe turatera intambwe mukumva abandi mugosonera abandi mukumva ibyiyumviro byabo ibyo natwe byaradufashije nibaza ko mu bintu byinshi twagiye turageramo twaradugije cyane urwego rw'ubuntu muri twebwe urwego rw'ubushingantara urwego rw'ubugabo muri twebwe twaradugije cyane ikibanza cyo kumva ko iki gihugu gikeneye abantu badasanzwe kugira ngo gitere imbere ibyo rero ni ibintu twagiye turayaga kandi twibaza ko benshi bagiye bararonkera ko ishimwe tutibaza ko ejo igihugu cy'ubundi kizosubira kugwa mu kaga hari abantu benshi bumva icyari cyo gusonera uwundi gukunda uwundi ibyo navyo kuri twebwe biboneka hehe mu migambi abantu baba bariko barakora ushobora kuvuga ngo je mfise imigambi ngo ntwayigihugu neza ngo ndiko nibiri neza y'abandi utiyumvira ko bakeneye ejo imitahe yo kugira abadandazi utiyumvira ko bakeneye kwiga amashuri meza utiyumvira ko bakeneye kwivuza neza ibyo byose turiko turayaga rero n'abarundi turasanga bamwe bariko barabishyira mu gaciro bibaza ko muri imyaka cumi n'umwe byadufashije rwose kugera aho tugeze
ntabo bavuga ko mwoba mu mufise umwizero urengeje ibyo no kwita ko mwaba muri idealist naho mwaba mufise imigambi myiza umuntu aravyo ku bintu biba bimeze na realite sur le terrain uko no bivuga mu France
ubivuze neza cyo mu France nije ndi idealist nibaza yuko ahubwo ni kuri jewe niteka kuko nta kintu na kimwe kibaho ku isi kidaciye mu cyiyumviro nimba ivyo bivuze mu gifaransa idealiste kivuye mu vyiyumviro kugira igihugu kizomere neza mu myaka ijana kugira kimere neza ejo nuko hari abantu babanza kuvyiyumvira ubu rero ko nagize imana nkavyumvira nkaronka n'abandi benshi tugenda turavyumvira tugakosorana ngiryo ishusho twibaza y'iki gihugu kizomere ejo mu myaka icumi mirongo ibiri mirongo itatu ni kubera tutise ivyo vyiyumviro mu gifaransa sinzi ibintu nohindura idealiste uwo mwizero udasanzwe mfitiye kuri iki gihugu nzowugumana nabo turi kumwe nibaza ko benshi ubunye bazowugumana ko kizora igihugu cyiza kuko twabyiyumviriye kuko dufise ishingiro ryo kubikora tukabishikana sinibaza rero yuko ari amagogwa mugani w'uraho muri bibiliya sagahamo suruhamo subabare sinzara izo tumwe uwo mwizero ugabanuka ahubwo ndawushingiye ko ndanifuza ko abana bose babarundi uno munsi bariko baraza ku ishuri naho banyagirwa naho babura amakaye naho biga bari jana mu ishuri bakwiye kwiga bari mirongo itatu ndifuza ko uwo mwizero bawugumana ahubwo bakawukomeza uwo mwizero udasanzwe n'inzo iki gihugu kitari igihugu kidasanzwe kutagira umwizero namba bituma ahubwo tubaguma mu gihugu cy'akajagari bibaza ko dufise iyo tuja kandi turafise umwizero
murakoze ubundi aduteye akamo ni Ferdinand uratwumva
Ega ndabwo.
Watubwirira indi zina naho hamagaye uri?
Aya ni kuvugira ijyanye na ntana kene.
Nta kibazo, mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano?
Yego nagire mvuga ariyo warahejeje kuvuga ibintu bya Mariste Broke kuba bantu ze batoba ko basena kuba député.
Ndabumva.
Nagire mvuge wewe yavuze rero ko ngo batoya baridere ngo aribo bota abatuma ngo hakwiye yuko baza bari dee none dufate nk'ubuko leta iri kugomba guhindura nk'ibyiriza shingiro nk'akarorero ibishyizemo hari na kimwe nagiye numvise wewe icyo bivuga ko
reka bishyure mu mwishyure Francis reka bishyure alo reka bishyure mu mwishyure Francis
yego cyane agira ibya Mariste twebwe ahuko uko muvuma orange yiyumvira ni Ferdinand
Eni Ferdinand
Ego chan twebwe aho duhagaze no munsi amategeko y'u Burundi ari uko ameze dushingiye ku kintu cemeza yuko mu gihugu kirimo abantu biteka naho hata amategeko yo baho bobana neza mugabe abantu naho bajana mu paradiso ari abantu b'inkomwa hata ari abantu b'ibito bo isambura bakariturira ikigoranye kuri twebwe uno munsi si ukubazanya ngo mbega Mariste bakazoba gutse ngo azoba gutse hariho ibintu byinshi byo guhinduka amategeko hariho ibintu byinshi byo gushingira ko abantu bakwiye kwiyumvira mugari ikibazo twe twibaza abantu bari huno munsi abo bantu biteka nibo baba bari ko barabikora nibo bagira babijemo canke uwa wese ari karabihindura bihindura kugira abe kwajaho ikibazo rero naho kiri twibaza yuko igihe abantu biyumvira ama liste bloke bari bafishe bagomba gutora nashaka ko abahutu n'abatutsi intara zabo n'ibindi byose baja ku ntonde bakabitegura bitiyo biragorana uno munsi nimba twohabwira ibyo byose ntacyo byabibuze mu buhoranje yipolitiki yipfuza ko nitwageraho tuduza nivo ya leadership mu gihugu nitizoba tucingira gutora umuntu n'umututsi nitizoba tucingira kugira liste umuntu azokwitoza muri circonscription atogwe kukubera icamari y'abantu nico rero twibaza tuti uno munsi twebwe turiko turaja mu ngwano y'amategeko uko ameze kose wipfuza kwinjirira neza afise umutima yo bikora
eh murakoze dufite kandi Oscar ku murongo wa telefone Oscar uratwumva
yego ndakumva
ngo shobora kutubwira irindi zina naho muhamagaye muri
nitwa Oscar Nizigimana nkabamba mu Kirundo
eh mufite ikibazo cyangwa intererano
ubwa mbere yari intere ni intererano
eh
ariko nka ikibazo
yego
eh intererano ya mbere nagira mbire arongoye iyo mouvement orange ikintu yari n'ubwa mbere mu Burundi nuko amategeko ahari kandi yanditswe neza ariko ntituyasome kumwe amategeko ari mu Burundi arahari arubatse neza mugabo ntasoma kumwe bigatuma atanu bwo yubahirizwa iyo niyo ntererano n'ubwa mbere nagira ntere hanyuma ikibazo nagira mbaze uwo mutumire nagira ndamubaze ingufu afite byo kugira ngo amategeko yubahirizwe naye asanzwe ahari kugira ngo ubwa mbere ushyireho ayandi mategeko meza uvuga ko ushaka gushyiraho ni uko naye asanzwe ahari yubahirizwa ni izihe nguvu waba afite
murakoze mu mwishyure Francis
yagize intererano iyo nagomba kwishimagiza ati amategeko ariho ni meza ikigoranye ni kudashobora kuyakurikiza nibyo nari nkije kuvuga ikibazo ni ukugira abantu biteka bakurikiza amategeko bemera ibyo bemanze bakabivuga ibyo bavuze ejo ntibisubire ko ntibahindura amasinyatire ya nibyo twibaza yuko ikibazo nyamukuru ni icyo uno munsi amategeko ahari twebwe ku bwacu ayatari make ni meza uwo ashaka kuyahindura nimba ari uwo muntu atagira iryo teka twebwe ntitushobora kumubuza mugabo icyo tuzi ni uko wipfuza ko ibintu bizomera neza twaratwaramaze gutanga uburayo bwinshi arashobora kuronka aho yamaca iminsi yose atarinze gusambura ibintu nagize ati ngo ubu dufise n'igihe ingufu za mbere dufise n'ibyiyumviro dufise abantu benshi iyo bavuze ingufu biyumvira imiheto biyumvira amagrenade twebwe ahubwo ibyo nibyo twibaza ko atari n'ingufu kuko ni benshi mu gihugu bakoresheje amagrenade ni nko ubu bageze he yabitwa ko buba barahageze bamana ubwoba bari mu ngorane ikibazo nyamukuru twe dufise inguvu zacu ni notre conviction ni ukwema ni ukwasinzira kivuga ni inguvu dufise mu mutima z'uko ibyo twemera tutariko turabesha kw'ibyo bintu biturimo by'ukuri bivuga mu kifaransa ni determination mu kirundi no kitanga ikiga fidele
determination ishaka
nishaka si yego cyane ahubwo kenshi burya umuntu akoresha ingufu z'imitsi byerekana nyine yuko ibyo akora biherera mu mitsi twebwe ingufu zacu ziva mu mutwe ziva mu kumvikana n'abarundi ejo nimba abarundi turiko turaganira babaye benshi babyumva bizoreka gute kujya mu ngiro
yeah, murakoze dufise na Emmanuel kuri telefone Emmanuel uratwumva
yego ndabumva cyane
mutugwire irindi zina naho muhamagaye mutumbereye
ni Emmanuel ndwa Yesu mpagato hari bita mu gwego kwangatwe
aho ni he
Burundi
mufise ikibazo cyangwa intererano
ndafise ikibazo n'intererano ndiye ku ntererano amategeko mu Burundi ariho kandi babona yuko twama turasinya narumva bariko baravuga abanye politike ngo amasezerano yo mukajyaga ngo amasezerano y'iromba ngo ayiharusha ufite amasezerano menshi ajyana ku mategeko Uburundi bwogira ko kugira ngo butere imbere ayo mategeko rero ugiye kuraba ukuntu bayasoma bamwe bavuga ukwayo bitwaje atahura kujya kwa bibiliya usanga hari amadini menshi mugabo bafite bibiliya imwe uzaba akayentira upeta ukutari kumwe wana mateko mu Burundi ari ukuntu tuyasoma wese bagira ukuntu atahuye batayiyumvira yuko uja uri atahuye ukutari ukutari huko kuyiwe yoba yayarenga. Iyo ndiko ndaraba Uburundi arakwiye kujyaho ikintu gikomeye cyane nijya FNL irahe so kubahiriza amategeko ayo ariyo yose icyo kintu kivuze nuko amategeko yarenzwe akaba gukosorwa ariko kivuze yuko amategeko atarenze twese tukabyemera kuko sinigera mbona amategeko Abarundi kuyasoma cyukiri hanyuma akaba tunagomba kubaza uwo mutumire wacu ngomba kumubaza wewe ukuntu iyo babona amategeko ayo ari amasezerano y'Arusha kuko urabona yuko ariko aragera ko duhindura igihugu shingiro aho batubujije ko tubihindura bibaza izote barihinduke hanyuma nagomba kumubaza amategeko wewe ayabona gute
reka bishure murakoze mumwishure Francis.
Yego cyane. Emmanuel agize ati ahantu henshi amategeko hariho ni meza harabaye amasezerano menshi mu Burundi agereranije n'isentango ho zikintu kimeze nk'isentarira. Nagomba kumwibutsa abanyaburaya murazi ingwano baciyemo zari ziteye ubwoba kurusha icyo tumaze gucamo. Nimba barageze aho bagira isentare nk'iyirahe baciye ahantu hagoye gushika aho bageraho kugira ngo utore ibintu bihanitse bitore inyishu mu gihugu no kuba waduze urugero rwo kwiyumvira no kuba mu iteka ridasanzwe ukagira utubungira ndondera ikintu kitazorenganya umuntu n'umwe. Ngereranije rero bari karavuga ati Abarundi baguma umwose akwegera iwe byerekana yuko turi mu iteka rito cyane simvuge mu isoni turi hasi ku buryo abanyapolitike nka benshi biyumvira akantu gato akaba ariko bajya kurwanira yaba bari abahejuru bo shobora gukora ikintu nk'icyo gikimeze nk'irahe. Ubu rero ntabyo dushoboye ahubwo twese abaharanira gutwara muri iki gihugu twumva ko twogwanira akavunji k'umukate. Ibyo rero nuko bimeze igihe kitarahashika twuduze ikiyago cyiza cyo kumva icyo leadership byo dutuma turonka inyishu z'ibintu byinshi tutasubira kurwanira n'ayo mategeko twaca tubona ko ameze neza. Ikibazo rero si mu mategeko, ikibazo si izo nzego twoshyiraho, ikibazo ni twebwe tuyumvira iki ku byerekeye abandi na twebwe biyumvira iki ku byerekeye twebwe. Nje ku kibazo yarabajije ati amasezerano y'Arusha jewe amasezerano y'Arusha bagiyasinya mu myaka mu 2002 nari nsinya ka 2008 nibuka akanyamuneza byateye mu gihugu, nibuka cyane cyane akanyamuneza byateye mu bagwanya leta nibo byanejereje cyane bitangaje abari ko baragwara abantu benshi byarabanejeje kuko byabahaye gushikaho batigigere batari gushobora gushika n'umuheto. Uno munsi bimwe kumwe na manda bivuga ni abantu bose batwaye bavuyeho bose umwe wese apfa guhindura ikibanza cyayimbira nk'abandi kijya gihe abari bafise ingufu basubiye hasi barituza uwo gakana ayo masezerano wari hasi nawe yayabonye aripfuza ko yakuraho. Ibyo nibyo navuga nti nibyo byerekana yuko ikiyago cy'iteka icyo nitari leadership usanga turi hasi cyane igihe twokiduza uno munsi nyine byinshi byotari kumuti igihe rero nanje ntafise umuti umeze nka filime cyangwa parasitamori ngo ntihereremo ngo bihinduke ubunyene. Nicyo gituma ndiko ndagira nti aba Barundi bafite imyaka 18 aba Barundi bafite imyaka 23 aba Barundi bakuze bareka kubyitamo bibaza ngo bakore ibyabo nipfuza ko bahindukiza umutima nabo bamenye ko bibarara n'ibyabarabarira ari benshi bakabishyira by'ukuri ku mutima inyishu zizoboneka kuko mu Burundi muri iki gihugu ntihabuze abantu b'abalideri b'igitangaza. Icyiciro cy'ikintu gihugu ni uko bajya mu ikonje bakareka ngo abandi abaribo biraba gusa.
Tufise kuri telefone Jacques, uratwumva? Alo,
ndabumva.
Mutubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbereye.
Nitwa Irambona Jacques ndi Bujumbura.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Yego, mfise ikibazo n'intererano. Nagomba ndabemo ndamukirize Rohero
arabumva.
Ama je igitabo ciwe ca muvema urage nashobora kugisoma, nabonye yuko harimo imigambi itari mike myinshi igize ubuzima bw'igihugu. Hama icyo nagomba kumubaza, nagomba ndamubaze nk'uko benshi bakunda kubivuga ati umurundi ugomba kumunyegeza ikintu uracandika. Aho nabo baranditse iyo migambi mugabo abarundi benshi ntitusoma, ntitwitaho ibitabo ngo tubisome. None bafise imigambi nyabaki kugira bashikira abanyagihugu babibasigurire bumve iyo migambi, hanyuma bashobore gutora bisunze iyo migambi boba bashikirije. Hanyuma ikindi nacyo nk'uko mwagiye murabivuga, ubukene uri mu gihugu ubisanzwe nta demokarasi ihaba iyo hari ubukene iyo inzara iri mu gihugu nta demokrasi nk'ubu urabona yuko bariko arahondera ku gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko umunyagihugu yarucari ashonje uri kuramubwira amatora iyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yararanye inzara umva nacyo biba bimubwiye ahanini aba rero abantu b'abategetsi bo reka kuguma bashyira imbere amatora bakarondera ukuntu boteza imigambi boshyira imigambi iteza imbere abanyagihugu
reka bishyure
ego
murakoze mumwishyure Francis
yagize ati yarasoma igitabo cyacu nimba hari ibyo waneguye cyangwa ibyo wasanze neza neza uratwunganira ugize uti mvuze ikintu cyiza ubwira ati umuntu ashaka kunyegeza ikintu abantu saba rundi gusa ngo agishyira ngo aracandika ego cyane niko bakunda kuvuga mugabo nagomba gushimira muri kano kanya abaduhaye ino radiyo kugira dushobore kuvuga bikeye badufashije wumva ntibizoguma gusa mu bitabo mugabo naho ni ndasubi ndaguye ndagarutse abarundi batari bake bariko barabisoma ni kuki mbega iyo twanditse ibintu by'ibitutsi ni kuki abantu babisoma barabirongera bakabitora bakabisoma mugabo iyo twanditse ibintu byiza by'iteka abantu nibyo badasoma ni kubwira tubivugane neza tumenye by'ukuri abantu rero iyo ari ibintu by'ubwicanyi iyo ari ibintu byo konona barabisoma iyo ari byiza niho batabisoma nibaza rero ko rero kiri muri bimwe wari uvuze uti imigambi dufite kugira ngo bigere kure ni nk'aba bariko baradufasha kubimenyekanisha nshinzwe Fidele na Radio Pod Amerika ni nk'amwe bw'iminsi mwagerageje kugisoma ko wagisomye uza uragiha n'abandi bagenzi bagisome twubahurane hanyuma cyanditse ku buryo bitarambira umuntu ashobora gusoma no musibike yaje akazosubira dutegerezwa kubyemanga hanyuma ni kimwe mu bigwanisho bikomeye byatumye ibihugu bitera imbere nimba uno munsi twe tudasomye ngo tumenye ibyo duhindura ni twemange twemere ko tuzohera kwa kundi nyene n'abandi baheza nihaza iyindi generasiyo yemera ko isoma igategera abo rero bazokira nta nkeka rero mvise yuko tutariko tugerageza kuvugira ahatari imvura sinzi ko nobivuga twebwe twibaza yuko naho hoba mu desert imari imwe naho ryogwa imbuto izomera nk'aho uba mu bugaragwa twibaza yuko ibyo tuvuga bizomera bake rero bariko barabimenya gushyika bazobimenye bose avuze ati ubu bukene turimo nibyo nico gituma igitabo cyacu kiravuga ibintu byinshi by'ingene twurwanya ubukene harabaye no mu Burundi leta yarakoze ibintu byerekeye ingene burwanya ubukene mugabo ugiye kuraba igituma bijyagaruka aho bitegerezwa kuja ni kubera iki abarundi bose babajije ingorane dufite nyamukuru muri iki gihugu bakubwira ngo ingorane ya politiki ntabwo tudahuzana mu maorange twebwe ku bwacu ingorane za politiki ni ingaruka mbi y'ubu bukene ubwo bukene nabwo buriho kubera iki kubera hatari itunganywa ryiza ry'ubutunzi bw'igihugu inyishu ririhe nihabe abalideri b'igitangaza batunganya ingene igihugu cyotera imbere babitunganye hama babiyage n'abantu bemere bake babiyage washakira igitabo n'icyosomwa n'abantu miliyoni 12 gutogezeko naho cyosomwa bashika amajana 3 bohindira ibitari bike niba abikora abo bantu bimwe twavuga erege igihugu mu myaka 5 hazokwama haba amatora kandi bidaciye mu matora abo bantu biteka ntibazohashika
murakoze
bitegereje guca ngaho hama bagwanye ubwo bukene hama zanduru za politike zihere murakoze
ubundi aduteye akama ku telefone ni Manirankunda uratwumva
yego ndabumva cyane
mutubwirire indi zina naho muhamagaye muri
Leobedi hano i Burundi
mufite ikibazo cyangwa intererano
ni intererano hamicyo bashaka guterera si ikindi ni iki cyerekeranye n'ubu bukene dufite mu Burundi nibaza ko kugira ngo ubukene buhave ni uko hoba ukumvikana mu biganiro byo baje mu Burundi bakumvikana hagira icyo bahurije ko urabona ko nk'ibihugu byo hanze byarabifashe u Burundi ariko ubu byarahagaritse kumva yuko hari amatati mu Burundi rero nuko bahuriza hamwe hama bakabona gusubira guhuza na bya bindi bihugu bigashobora gufasha obeyeretse kugurura ku buryo nyine amahantu z'amadepanse atanagorana ivyo vyotuma ubukene mu Burundi bugabanuka niyo ntere yanje nari mfise
murakoze muhavuga kuri iki Francis
avuga ibintu manyi rankunda avuga ibintu byiza mugabo ntibifatangana gute imisi yose y'abantu bariko barabikora agira ngo abantu nibumvikane ubukene buhave ngo hamahaze imfashanyo twebwe turifuza ko abantu bayaga bakundikana abavukana kirazira ko baja kuryana ntaho byakabonetse abarundi nibamenye kuyaga nibamenye gusubiza inkota mu gubati bakundane icyo kirukwacu n'icyo gituma muva mu bukene oya kugira muve mu bukene hakeneye imigambi idasanzwe yo gutunganya ubutunzi n'ibyo turi mu bukene mwene ubwo ubw'umutwe ibihugu bizoguma bidufasha muganda aho byoguma bidufasha no kugira ngo ubukivuge ibihugu bishobora kuba cyikikuke twamye turonka ibashanye twagiye dutera imbere habe namba nibaza yuko uruhara rw'ibifashanyo hagati y'ibihugu n'ibindi ruragumaho kuko twe turakeneye ibyo badufasha byobaho mugabo kugira igihugu kive by'ukuri mu bukene nashaka ko manira nkunda n'abandi bose bagerageje kubaza ibibazo bumva uruhara rwabo ni gutora indongo zidasanzwe muri iki gihugu ni mwebwe nyine hanyuma abo bantu bategura ibyo bintu twe twaragize isemo turazana iyo migambi nibayisome hama bayunganire hama bumve igituma tuzova mu bukene iki gihugu ntigikenye kumwe yabivuga i defense iki gihugu ntigikenye namba ntigikenye namba amatungo gikenye umutima gikenye ubuntu ubwo tukwiye kurondera hama tukigira igihugu cyiza kuri bose
umuntu yitegereje mu bice bitandukanye byo ku isi aho ibihugu byashoboye gutera imbere muri kahise mu ntango ntivyari byakitse ku ntambwe aho bigeze nk'ubu byaciye mu guhindura iziyumviro n'ingendo haba ku bategetsi n'abanyagihugu kwira bashike ku iterambere bashitse ko ubu ibyo bikaba bitari bibonekeza mu turere nka Afrika nikihe muri iryo huriro ry'ibyiyumviro ryanyu Movement Orange munagikenewe cyangwa mubona hazogera ari bizoshika ryari ko ivyo vyiyumviro n'ingendo bishobora guhinduka kugira iryo terambere muri ko muravuga bishoboke ryaba iryo butunzi na politiki
ego cyane Fidele mu bisanzwe umuntu aranze mu kino gihugu cyacu sinzi hari abase nk'imyaka ijana igihugu ni igihugu cy'iwacu ntushobora kukigenera gutunga no kujya mu itekane mu buzima bungana n'ubw'umuntu kuvuga yuko je sindo tangi igihugu cy'u Burundi kizoba neza ngo mu myaka ijana kuvuga yuko ibyo mvuga bimwe kizobishika ko je Francis ntagihari kugira rero bikunde nuko numva yuko ntariko ndagi inyungu y'ibyo mvuga ahubwo nifuza ko abana banje ndubundi umunsi ndafite umwana afite imyaka 16 niko ndibaza nti mbega uwo mwana mu myaka 20 imyaka 30 je n'abacika imyaka 70 azoba ari kakoriki nico ndiko ndiyumvira iri byiyumviro rero sindiko ndabigira kubera ngo amatora ya 2022 sindiko ndayagira kubera ibizobejo ariko uno munsi nyene ndibaza ko hari intambwe yoba gushikejo iriho igihe rero dufite abanyapolitiki babona hafi babona byo ibibaraba mu myaka yabo gusa ibyo zoshobora gushika ariko turavuga
reka imbere yuko turangiza amasaha ariko atera aturangirana dufise Fiston ku telefone Fiston uratwumva Fiston ntawe dufise ku murongo wa telefone hanyuma mu kurangiza nikihe mu kindi cyumviro cyanke ya cyumviro mutoba mwaronse akanya kugushikiriza kubijanye n'intumbero y'umu ya Movement Orange iryo huriro ry'ibyiyumviro ryanyu
yego cyane urakoze Fidele twebwe twarasiguriye abantu kenshi yuko Movement Orange si mugambwe Movement Orange ni dufise intumbero yo kumva yuko umuntu wese yigenga mu byo ariko aravuga ntaje kubaza ngo hariho umugwi w'abahanaka ngo uzobikora mwama mubona ko imigwi ishingwa bukeye igasambuka abayirimo bakaryana gushika aho bamarana umwe munsi twariko turibaza tuti mbega turashobora gufasha umuntu wese ahahagaze ubundi ubu burimo abantu 12,000,000 abazoja gutora abashika 56,000,000 umwe wese arindira uruharagwiwe w'ibyo yokora kugira ngo eje ibintu bishobore kugenda neza turiko turibaza rero yuko twebwe aho tugeze tugomba gufasha abantu tugomba yuko ikomine yawe ejo ruze widoge ngo itwagwa n'umuntu atakubaha atakumva turakunda kuvuga cyane ibyerekeye ikoreshwa ry'amahera ya leta bamwe ntibazi yava n'abayakoresha bamwe ntibazi ingene aboneka turipfuza ko abantu benshi abakuru n'abato bose baca bugufi twigishanye nta n'umwe azi byose mugabo turibaza ko ubuke buke bishobora kugira icyo bimara hanyuma ibiyago nk'ibi bidugije uburongozi bwiza ejo ntituzotwagwa n'abantu abaribo bose nimba uno munsi
abahagiye bumva ko bakisi byo teka cyo kumva ko bakomeye nibugurure bo nyine imitima yabo bagira bati turiko turafasha kugira ngo iki gihugu cyacaho tutazoba tukiringa hanze tuzohagume ndibutsa benshi iyo burya ushaje ugeze ku myaka 78 uribuka ibyabo bato ejo nibageraho ibyo baziko nibo bazoronka ibyo bagukoze ubyibaze ndetse n'ubu byo kuvuga ibindi abantu nibashire mu
kibazo
mbega uno munsi
murakoze
abariko barakura abo bari muri za kaminuza
Francis murakoze amasaha tujanye murakoze murakoze yari umutumire wacu Francis Rohero twako turavuga ku migambi yihuriro ry'ivyumviro giwe gitwa Mouvement Orange twadushimiye nabashoboye kudutera kamo muri iki kiganiro muri sanga tuifurije rero ibihe byiza.